Ndashaka kuyihimbaza, ariko mbere yo kubikora nashaka nsome ijambo riri muri Zaburi. Zaburi 111. Aya majambo atangura ku murongo wa mbere avuga ngo haleluya. Nzoshimisha uhoraho umutima wanje wose mu ikoraniro ry'abatunganye no mu ishengero ryabo. Ibikorwa by'uhoraho birahambaye, biseswa n'abo bihimbara bose. Igikorwa ciwe ni icicubahiro n'ubwiza, ukugoroka kwiwe kwa mabiye bidashira. Yatumye ibikorwa vyiwe bitangaje vyibukwa. Uhoraho n'umunyabuntu yuzuye imbabazi. Yagaburiye abamwubaha azokwama yibuka isezerano ryiwe. Yerekesheje abantu biwe ubushobozi bw'ibikorwa vyiwe kuba umwandu w'abanyamahanga. Ibikorwa vy'intoke ziwe n'ukuri no kuroranya. Ibikorwa vy'intoke ziwe n'ukuri no kuroranya. Amabwirizwa yiwe yose arahamye. Arashinzwe gushitsa ibyo bidashira tazoshira yakorewe mu kuri no mu kugororoka. Yarungikiye abantu biwe ugucungurwa. Yageze isezerano ryiwe kuba igihe bidashira, izina ryiwe ni ryera kandi ry'igitinyiro. Kuba uhoraho n'itanguriro ry'ubwenge. Abakora ivyo bafise ubwenge bushitse, ishimwe ryiwe ryamaho ibihe bitashira. Gushika hano ano majambo ndigiciro duhagure kugira dusenge. Mana yo kwizigirwa, turagushimiye kubw'amasaha y'umugoroba twagiriye ubuntu, twashoboye gukoranira hamwe mu izina ryawe ryiza kandi ry'igiciro rya Yesu. Mwami, turagusavye, turaguhimbaza ivuye mu mitima yacu. Turagushimiye kubw'igitangaza cyose umaze gukora, kuko nta kindi twokora atari gushimagiza ibitangaza n'ibintu bikomeye wakoze, wakoreye abawe. Mwami, wakoze ibyiza kandi by'ubwiza mu bihe byose. Kandi no mu minsi yacu mwami wakoze ibintu bikomeye tudashobora kwibagira, kandi atakindi twokora atari kubivuga no kubishingushinga nayo ibikorwa byawe bikomeye tukabibwira abantu mwami, kuko ni kubw'ubuntu bwawe mwami n'ubwizigirwa bwawe watweretse bidutuma tubifata kandi tukabiha n'abandi. Turagushimiye mwami kubw'ibifungwa byose waduteguriye kubwa kino gihe. Turagushimiye kubw'ivyo waduhaye muri ino minsi y'iherezo. Mwami turagushimiye kuri ino mpera y'indwi, kubw'ubutumwa bwiza cyane twumvise buciye mu ijambo ryawe, biciye muri mwemu wawe yera. Turaguhesha icyubahiro kuri umugoroba. Ni kubw'ibyo dukoraniye hamwe kugira ngo tuguhimbaze, duhimbaze izina ryawe ry'igiciro kandi ryera, kandi tugushimire, tuguhesha icyubahiro. Kandi kuno mugoroba uze wakire ibyo ufite uburenganzira hagati yacu mwami, uduhezagire mu butunzi bw'ubuntu bwawe. Mwami turagusabye kugira ngo ntunduce iruhande urengana. Mwami turagusabye ngo uduhezagire twese kuno mugoroba. Kandi turagusabye cyane cyane mwami kubw'abo bari abanyantege nke muri bo. Mwami kuri abo badendebukiwe mwami, n'ubitwararike kandi ubagirire imbabazi mwami, kandi ukwegera abantu kuri wewe mwami, ababwirizwa kuza kuri wewe muri kino gihe cy'iherezo, muno mwanya wa nyuma mu gihe tukiri ngaha ku isi. Mwami turibuka abo bose mwami, abantu bose mwami, n'uzubitwararike bose mwami, abari hafi n'abari kure mwami, abantu bawo bari basabagiye mwami, turabaguhaye mwami. Yewe Mana mwami, turagusabye ngo tugirire ubuntu kandi duhezagire mu butunzi bw'ubuntu bwawe. Ndiyo sengesho ryanje mu izina rya Yesu, amen. Umwami niwe nkomezi zanje n'ishimwe ryanje, amen. Uhoraho niwe nkomezi zanje n'indirimbo y'ishimwe ryanje. niwe gakiza kanje, niwe gakiza kanje, uhoraho niwe nkomezi zanje. Akaba n'indirimbo yishimwe ryanje. Uhoraho niwe nkomezi zanje, kandi niwe ndirimbo y'amashishimwe ryanje. Uhoraho niwe nkomezi zanje, kandi niwe ndirimbo y'ishimwe ryanje. Niwe gakiza kanje, niwe gakiza kanje, uhoraho niwe nkomezi zanje, kandi niwe shimwe ryanje. Nyigisha kwizera mwami, unyigishe kugutakambira, mbe umwana wawe akwizigira, unyigishe gusenga ngutakambira. Uri umwami wanje, ukaba n'Imana yanje, urazi kandi ntuyobewe umubabaro wanje. Nunyigishe kwizera mwami, unyigishe kugusenga ngutakambira. Nyigisha kukwizera, nyigisha gusenga ngutakambira, mbe umwana wawe akwizigira, unyigishe gusenga ngutakambira. Uri umwami wanje n'Imana yanje, urazi kandi ntiyobewe umubabaro wanje. Nyigisha kwizera mwami, unyigishe gusenga ngutakambira. Amen. Amashimwe n'ubukenguruka bibivye umwami kubw'aya mahigwe dusubiye kuronka yo kuba turi hano kugira ngo tumuhimbaze. Mwereta Rusi yavuze kuvyuwinga uheze, ndibaza ko dushobora kuvuga cyo kimwe twese nk'ivyo twese kuvuga nk'ivyo yavuze. Iyo tuvyibajije twumva twese ntituba twumva tudafite ikindi kintu twovuga, ahubwo twosenga gusa kugira ngo dusabe Imana ko ivyo twumva vyose dushobore kuvyakira, nayo ishobore kuvyemeza ibishitse kandi bikore muri twebwe. Irungika ijambo ryayo kugira ridukize, ikaduha, ikagira ibyo dutegetse, hanyuma kandi igakoresha abaryumva, ikabakoresha. Kandi nk'uko twabisomye hano muri Zaburi ya 111 ku murongo wa 4 twasomye bikurikira: gikogwa ngo yatumye ibikogwa vyiwe bitangaje vyibukwa, uhoraho n'umunyabuntu yuzuye imbabazi. Murongo wa 5 uravuga ngo yagaburiye abamwubaha, azo kwama yibuka isezerano ryiwe. Murongo wa 6 yerekesheje abantu biwe ubushobozi bw'ikogwa vyiwe, kubaha umwandu w'abanyamahanga. Twese turazi yuko Imana yasezeraniye, yahaye isezerano Aburahamu, kandi igihe ryashika yararanduye amahanga ndwi, maze ahiba kwicashira abantu bayo mu gihugu cy'isezerano. yara abandi bose yarabahebye kugira ngo ihashire abantu bayo mu kibanza bari barimo kugira ngo ibahashire kandi ubutaki vaho kandi mwibahezagire ndushaka kubaza ngo nikubereke Imana ikora gutyo kubereke abanyabamori n'abayebusi abo bantu bose kubereke bakoze yabagiriye gutyo yarabasanganguye maze ihashira ubwoko bwayo abantu batwaye isezerano ryayo turashobora kuvuga tuti Imana none si yo yaremye abantu bose Imana none ntibakunda bose nyamara yaravuze iti bakire kwiteka bose bakire kwiteka niko kuvaho abantu bayo kuvaho abantu baba bakomeza kongerekana no kuba no kugwirirana no kuba umugisha ninde shora kubwira uhoraho ngo kubera gukoza ibi ninde shora kumubwira ngo mbegi ubukoze ubona ari byiza nta numwe ashora kubikora ninde yamenye inzira z'uhoraho ninde yabaye umujyanama wiwe turabona yuko Imana yashyizeho ibintu byose kabikora neza ikabishinga kandi uko yabigeze niko biri kubiraba Zaburi 111 mu rwa 5 yavuga ngo yagaburiye abamwubaha azokwama yibuka isezerano ryiwe Imana niyagira ni isezerano n'abamori cyangwa abayebusi cyangwa n'abandi ariko yagira ni isezerano na Aburahamu Isaka na Yakobo bara abantu bisezerano bwo kubwisezerano bisezerano bagiranye n'Imana ihoraho kandi isezerano ryayo ni isezerano ryoraho kuko nayo ari Imana ihoraho kandi abantu bayo nabo n'abantu yahisemwo ibihe byose gushika mu guhoraho kandi umwe ashobora kubihindura ariko nk'uko ubwami bw'Imana buri hano ku murongo wa 6 haravuga ngo yerekesheje abantu biwe ubushobozi bw'ibikorwa byiwe ntiyabimenyesha abanyagiputa oya ntiyabimenyesha andi mahanga ariko yabimenyesheje abantu bayo nibaza yuko ibi bihura kandi bigahura kandi ni by'ukuri kandi ku isezerano ry'isengero rishasha ninde azi inzira z'Imana ninde yumvise ijwi ry'Imana ninde yemera ngo imwigishe tubyibagiyeho gatoyi tukibaza ukuntu Imana muri gihe yamfise amasigari yira umugwi watoranijwe abantu bashobora kuyumva hanyuma twatera intambwe imwe tugasanga turi mu bagize uwo mugwi kandi turi mu bantu bumva ivyo ivuga ku bijanye n'indwi iheze abenshi ibintu byinshi hari ibintu byinshi byankoze ko biranyinjira biranyengetera muri jewe ndetse namu ntavuga amajambo gusa ariko avuga iby'Imana yagiye imucishamo ibintu Imana yagiye imucishamo kandi twibaje ahantu hamwe yavuze ku muvugabutumwe yanditse igitabo ku mpano za mwemu hanyuma undi muntu nabafatse iyo gitabo mu muvugabutumwe yanditse aragisoma hama cagenda kubaza uwacanditse aramubwira ati umviriza ndakubwiye nshaka kumenya ngene ibi bintu by'impano za mwemu bikora hanyuma aramwishura nyine kucyandika aramwishura ati mbabarire ati jewe ibyo bintu naho nabyanditse ntabyo mfize ntacyo nobikubwira ko nabyanditse ko gusa mfa kuvyandikaho gusa ninde yibuka ubwo butumwa mwe ndatabara namu yavuze ego ariko none jewe kuri jewe bimeze gute kuri wewe cyangwa kuri twebwe twese bimeze gute turashobora kubona umuntu agiye kuraba umugabo nk'uyo yanditse icyo gitabo maze akamubwira ati umviriza nshaka umbwire ngene izo mpano z'ubyo bw'impwemu zikora mu by'ukuri zikora gute hama gacaronka inyishi ivuga ngo mbabarira ngo ntaje no bikubwira ko mugiye gusa narabyanditse ngo napfuye kubyandikaho gusa aho ndo tuvuga umuntu umwe canke babiri oya nibintu birenze aho bingana bimeze nk'birenze bikomeye cyane nk'ibahari binini cyane ariko turavuga abo bantu babiri ibinda bitanze nk'ikigereranyo tuvuze tuti twe turi ikoraniro rya Bibiliya abantu bakaza barafise uburenganzira bwo kuza maze bakaza koko bakadusanga turi ishengero rya Bibiliya nk'uko rivugwa muri Bibiliya muri cyo gihe twoca tugwa hasi tukavuga tuti mwami tukagwa twubamye tukavuga tuti mwami twaduke kugwa hasi tukavuga tuti mwami turagusave ntitumaramare dushize ivyizigiro vyacu byose muri wewe udufashe ntitumaramare turizera yuko ibintu byose zobikora neza nasomye ngaha muri Yesaya 55 murongo wa gatatu haravuga ngo ni mutega matwi muze kuri jewe munyumve niho ubugingo bwanyu buzobaho nanje nzosezerana namwe isezerano ritazoshira niryo mbabazi Dawidi yasezeraniwe ritazovaho hanyuma ijambo twese tuzi burere riri ku murongo w'8 ngo kuko ivyiyumviro vyanje atari ivyo vyiyumviro vyanyu kandi inzira zanyu atari zo nzira zanje niko ragize murongo w'9 mbere nkuko ijuru gitanguye isi ni kwinzira zanje zitanguye inzira zanyu n'ivyumviro vyanje vyitanguye ivyumviro vyanyu murongo w'10 nkuko imvura na sheregi bigwa bivuye mu ijuru ntibisubireyo ariko bigatosa isi bigatuma isi imeza ikera igaha umubivyi imbuto nurya ikamuha ivyo kurya murongo wa 11 uko ni ku ijambo ryanje riva mu kanwa kanje rizomera ntirizogaruka ubusa ariko rizoshitsa ivyo ngomba rizosozera icyo naritumye
und das zustande gebracht hat wozu ich es gesandt
lizosozera icyo naritumye
bei diesen versen stehen
und bei duhagarare kuri no murongo no kuri bino byiyumviro bice muvugishwa n'Imana kandi nk'uko tubizi neza na cyane cyane bice kuri mwenda tabana Imana yaduhaye uburorero bwo mu buryo busanzwe ibintu umuntu wese ashobora gutahura imvura iragwa ikagwa ku isi ninywe nitosa gusa isi ngo ibombeke gusa ahubwo iratuma ivyabibwe mu isi bimera kugira ngo bihe ibitegwa ivyankenerwa kugira ngo bishore gukura yaba kwari ugutotesha gusa isi ibyo ntibyari bikwiye ariko hari ikintu gica kiva mu isi mwivuri kikaduga maze imizi y'igitegwa yose ikakinunu zikakirya ijambo ry'Imana naryo ririnjira ntiriducaho gusa mu buryo cyangwa buriya hama ngo rice rigwa hasi riturengane rice rigwa hasi ahubwo ririnjira rikinjira muri twebwe kandi rigatuma dutera tujya imbere mu buryo bw'impemu nicyo gituma iri jambo rivuga ngo rikameza imvura ikameza ngo ijambo ryanjye ngo ntirizogaruka ubusa ariko rizoshitsa ibyo ngombwa atari ugutotesha gusisi ahubwo rizotuma ibintu bimera byere bigaragaze n'imbuto zigaragare nicyo gituma Imana irungika imvura cyo kimwe nyene kandi kavuga ngaha aye ku mwaka 11 ikavuga ngo huko ni ku ijambo ryanjye riva mu kanwa kanjye rizomera ntirizogaruka ubusa ariko rizoshitsa ivyo ngomba rizosozera ico naritumye
wozu ich es gesandt habe.
Nicht Amen.
Willst etwas und ich will auch nichts. Nicht du bringst etwas.
Si wewe ufite ukeneye, si wewe ushitsa ikintu runaka canke jewe oya. Ariko ijambo y'Imana rizoshitsa ivyo Imana yageze mu mugambi wayo nibyo yashinze mu ijambo ryayo. Ivyo bizoshika ariko birakwiye yuko haba umuntu ivyo bintu bicako umuntu ivyo bintu bishika biciye muri we murabitahura muratahura yuko atari twebwe si twebwe bivako ariko nkuko ivyanditswe vyera bivuga nka ku murongo wa 11 ngo nirizogaruka ubusa ariko rizoshitsa ijambo rizoshitsa ivyo nshaka rizogaragaza icatumye ndarirungika iyo tuvuze ikintu runaka twadukeneye yuko hari numero twadukeneye gushikaho kandi twadushaka kugira icu twadushaka kuvuga ico dushaka iyo tugo hari ikintu kiyo kiri mu byumba bya dushaka kuvuga Imana nayo nyine yakoze ko nyene kandi twaratahuye neza cyane kuyinguheze yuko ari amajambo ya nyuma y'Imana yacu kandi aya majambo nashobora gusubira ku mana nk'ijambo gusa ahubwo ategerezwa kubanza gutosa ahantu agatuma ibintu bimera kandi bikera ivyo Imana yashatse kandi bigakora icyatumye Imana irirungika turashobora kuvuga tuti none ijambo ritegerezwa kuzana uwe musaruro ibintu byose byarimwe n'ijambo kandi iyo ritaba ijambo nta na kimwe cyari gukorwa mu byakoze nk'uko byanditse mu Bayibuli igice cya gatatu kandi turabona yuko ari ijambo ry'Imana kwaryo rikora ibintu byose murazi yuko mwene Abrahamu ya hari bigeranye yatanze aravuga ati bamwe baravuga ngo zini mano za mwemu abandi bakavuga ngo ni vyama vya mwemu umuntu arashobora kuvuga arashobora kugira kimwe cyangwa kagira ikindi ariko akavuga ati ibyo uko ari bibiri ntibikwiye ariko birakwiye yuko umuntu ahuza rwose umutima we n'ijambo ry'Imana turitahuye neza avuga ati ahari uguhuza n'ijambo ry'Imana mwemu w'Imana atatanga impano n'ivyamwa vya mwemu ivyo bigenda bibangabanganye birajana ku ruhande rumwe dushobora kuvuga ngo turafite ijambo kandi ibindi ntitubikeneye ivyo niyo bari inyifato nziza na gatoyi ariko inyifato nziza n'ukwemera ivyo Imana yatanze vyose nk'uko yabiduhaye akaba ariko tuvyemera ijambo rifite ikibanza cyaryo kandi hari intumbero yarigeneye kandi ibindi vyose navyo bifite ikibanza cyavyo kubw'intumbero navyo nyene yabigeneye hano turabona yuko ashimangira kuri iki kintu ngo ijambo riva mu kanwa kanje ijambo ryavuye mu kanwa kanje atari ijambo ryavuye mu kanwa k'umuntu ariko ijambo ryavuye mu kanwa k'Uhoraho Imana kandi ijambo ry'Imana rizogira icyo rikoze lizo shitsi chatumye Imana irirungika mbere n'ubutumwa bwa nyuma buzohamagara ba nyuma bashobore gusohoka bazokumva bazoza bazoca bugufi munsi ko gukomeye kw'Imana gihe twaririmba iyo ndirimbo nimba twarabere umugisha abandi aturirimba ngo cyangwa aho twavuze ngo ngo sicoma nkabubera umugisha abandi ni kintu ciza benda tarabaski baje twabwiriza kwiyumvira ko ni nimba Imana ishobora kudukoresha ngo tubere umugisha abandi twese turashobora kubyizera kuko burya ku Mana byose birashoboka. Icyo dushobora gushingira intahe ni ibyo Pawulo avuga hano mu Bikorinto igice cya 13 aravuga ati byose bizogira iherezo ati ubumenyi impano z'ubyo bw'imwe mu byose bizoshira ariko hari ikintu gishitse kidahera hano rero mu bikorinto 13 murongo umuntu aravuga ngo urukundo rwo ntaho rushira ukuvugishwa n'Imana kuzokurwaho ukuvuga mu ndimi kuzogira iherezo ubwenge buzokurwaho murongo w'icyenda kuko tuza gake kandi tuvugishwa n'Imana agace umurongo w'icumi ariko ahigi ihinguye kizoshikira ivyagace bizokurwaho ivyagace bizokurwaho nkiri umwana mutoyi navuga rwana niyumvira rwana nibwira rwana maze gukura mva mu vy'ubwana murongo wa 12 kuko ubu turabira mu kirori vy'ijiji ariko ico gihe tuzoraba nk'abarabana imbona nk'ubone ubunzi agace ariko ico gihe nzomenya rwose nk'uko namenywe rwose 13 none rero hagumyeho ukwizera n'ivyizigiro n'urukundo ivyo kwari bitatu ariko ikibiruta n'urukundo turabona ukuntu uyu muntu w'Imana atahengeshanije kwandika bino bintu bikomeye kandi abikorana umutima ugororotse hano rero aratwereka afashe n'ikarorero gatomoye neza akavuga ati nkiri umwana mutoyi navuga rwana ngakora rwana aya akavuga ati maze gukura naciye niyambura iby'abana vyose inyifato z'abana naziyambuye Imana by'ukuri idufashe dugirire ubuntu jewe twebwe twese kugira ngo dushobore kuba ico akeneye ko tuba abana b'Imana b'ukuri abo ishobora kubaho ubuzima bwa ishobora ubuzima bwayo ishobora kububaho muri bo abantu ishobora gukoresha bw'icubara cy'izina ryayo abo by'Imana byisukamo atari kuba bizera gusa maze tugeze ku iherezo atari kuba ababizera gusa ariko ku iherezo dushobore gufatana n'igikorwa cy'Imana iriko irakora ishobora kutwishurira ibintu vyose bifite igihe gito ubumenyi ibintu vyose bizorengana ariko igitunganye igihinguye nicashika ivy'igice bizokurwaho Imana irashoboye gukora ikintu gitunganye ihereye ku kintu mengo ntacyo kimaze tuyizigire gusa izo soze rishengero ryayo kubw'ubuntu twarumvise ibintu byinshi cyane kandi ngo tumaze kubivuga nta kintu gikomeye twashobora kongerako ni ibintu bikomeye cyane ibintu by'ibwina umuntu ashobora kuvuga ati iby'Imana idusaba. Imana erega Imana ni nayo iduha ibyo idusaba, ni ibiduha yaba byasaba ko tubirondera cyangwa tugira aho tubikura. Emwe nitwo bivuyemo, nitwo nabironse, nibyo twobwirije gukora, nitwo bishoboye. Ariko niduha byose, yivuze ko mutiza kuvuga ubwa kabiri, niyo nyene iremu ubuzima bushasha muri we no muri jewe. Kandi yivuze ati ni jewe mbatizana muri mwemu no mu muriro. Yego, niyo nyene ibikora. Kandi yivuze ati niyeza kubwabo kugira ngo nabo babejejwe mukuri. Agakiza n'ukubohoka biva ku mwami. Tutegerezwa kwizigira, kuyizigira mu buryo tutanyiganyiga, kandi tukamenya yuko ishoboye kuturongora, kutuyobora, guhezagira nk'uko yahezagiye kera abantu bayo yagirana isezerano nabo. Mbo mu isezerano rya kera ntivirikira kora ikorana n'ishengero ryo mu isezerano rishasha, ishengero ryo mu isezerano rishasha. Kandi turizera yuko ku iherezo rizosa n'intango, kandi ko ariko bizomera. Ku ruhande rwanje ndasaba Imana umutima wikebuka vuba, uri mu ibyumviro byiza, wuzuye ukwizera n'urukundo, umutima uvuga ego kuri buri jambo ryose ry'Imana, kandi uhuza na buri jambo ryose ry'Imana kugira ngo mwemu w'Imana ashobore gukora. Kandi twaravyumvise kenshi igikuru burya si amajambo menshi twizera, ahubwo kumbure igikuru najya amajambo make tutizera. Kumbure nicyo kintu kibura kugira ngo ibintu bigende neza. Icyoma umwami akatugirira ubuntu kugira ngo duhuze n'ijambo ryiwe, duhuze namwe muwiwe, duhuze n'ibyo yavuze byose. Muri icyo gihe Imana izotwishimira kandi izoduhezagira. Yahebye amahanga yose irayaheba, maze ihezagira abantu bayo, irabazigama, iravuga ati ubakora ko abakozi imbone y'igisho cyanje. Ku isi bari bavutse nk'abandi bantu, bari babayeho nk'abandi bantu bose, bari babayeho nk'abandi bantu bose. Ariko mu buryo bw'Imana, mu buryo bw'Imana bari bafite icyo bahamagariwe, bari bafite umuhamagaro bahamagariwe, bari bafite ikintu Imana yabageneye, ni ukuvuga urubyaro rwa Aburahamu rwose, kandi Imana yarabahezagiye. Ni nako bimeze uno munsi ku bantu b'Imana. Amen. Uravye mu buryo bw'umubiri abantu bose burya bavuka bangana. None ni kangahe twumva mbere n'andi madini avuga ngo nkajya none ngo ibyabo bizogenda gute, bajya none bajya n'abajya bizogenda gute? Mpamvuga nti ntacyo bidutwaye, ibyo ntacyo bidutwaye. Ikituragishinga twebwe abumvise ijambo ry'Imana, ikituragishinga Uhoraho azocimanza ziroranye, azomenya icyo abantu bakojeje ubutumwa bwiza iyo bajya kuba barabuhawe. Arabizi icyo bo bukojeje. Imana irazi ibintu byose. Imana ni kene umuntu ayihanura ibyiri byikwiye gukora. Ariko ikintu nyamukuru nuko twe yodufasha, wowe naje bikadufasha, twese hamwe n'abantu bayo, kandi niko bizogenda. Irashobora kandi izobikora, kuko haranditswe muri Isaya 55:11 ngo ijambo ryavuye mu kanwa kanje nirizogaruka kuri jewe ridakoze ijabwirizwa gukora, nirizogaruka ubusa ridashikije icyatumye ndarirungika ngo risoze icyo naritumye. Gomba kw'Imana kuzoshitwa ku isi nk'uko gukorwa mu ijuru. Ijambo ry'Imana ryavuzwe ku iherezo ntirizosubira inyuma ubusa, ariko rizosubira n'inyuma umugeni yahamagariwe gusohoka, kandi rizoshitsa icyo Imana yarirungikiye. Turashobora kugizigira tutanyiganyiga. Mbere ni n'urufatiro dushobora guhagararako tukishimikiza Imana iduhezagire kandi dukomeze mu kwizera. Ubu rero nitwasenga byukuri tubikore muri make ariko dukore tuvuga ibintu bifite insiguro ikomeye ariko tubikora no kwizera kugira Imana icyo kuduhezagire kutwumva kandi duhezagire mwami wo kwizigirwa turagushimiye kandi kubw'amajambo y'agaciro dushoboye kumva mwami turazi uko ibyo wafashe ingingo yo gukora mwami uzobikora turagushimiye ivuye mu mutima kubona dushobora kubona ivyo washikije ibisigaye gukora navyo ka mwami uzobikora navyo nyine uzobishitsa mwami uzobikora mu gihe cawe mwami uhabwe icubahiro kandi uhimbazwe mwami nituri hano kuko tuvyishakiye ariko ni waduhamagaye waraduhamagaye mu mazina yacu turabantu bawe inyego yawe ego agirane na kusezerano mwami kandi turaguhe icubahiro kuri uno mugoroba turaguhimbaza hagati yacu kandi turagushimiye kubona baratwibutse kandi ugakomeza kutwitwararika udugira imbabazi nyinshi nk'uko umubyeyi akora mega byoge na gute ngo tugushime ngo dushire hejuru izina ryawe kuko uruwacu kandi nako turi abantu bawe niwakire guhimbazwa niwakire icubahiro mwami nishime mu izina rya Yesu amen amen eh kandi data mwijuru data twese turi mwijuru ndagushime ve mu mutima kubona watuzanye neza na neza uri kurakora igikorwa cawe waducishije mu nzira yo gucishwa bugufi no kwamburwa byose watunywesheje sipongi vanze n'inharisha ariko mwami twakiye tuvuga tuti twakiye dutakama turavuga tuti mwami turanyotewe kandi turagushimiye bivuye mu mutima kubona ukiduhamagara ugihamagara abantu ngo urashobora gusohoka no kubona ufise intumbero kubw'umuntu wese no ku bintu byose ufite intumbero kandi no kubw'umuntu wese ufite intumbero umushaka ko mwami mukundwa twumvise ijambo rya kubwa kino gihe ryasutse riva mu kanwa kawe kandi rizoshitsa icyatumye urirungika nicyo washatse ko rikora kuva isi n'ijuru bitararemwa nushimwe kubona dushobora kubaho mu mpera z'igihe cy'ubuntu mu gihe cyiza cyane cyo mu nkuru za kahise ndagushimiye kuko wadushumbushije byose kuko wemeje ijambo ryawe ukaryemeza ko ari ukuri mu buryo bwose nta na rimwe mu majambo yawe rizoguma ridashikijwe kayakanwa nyine kavuze iby'agakiza nako kavuze ibyo gukira ingwara niko kavuze ibyo kubohoka no kwitegura byose niko kabivuze mwami ndabigushimiye umaze gukora ibikomeye kandi uzokomeza kubikora ndagushimiye turagushimiye kubw'ubushobozi bw'amaraso yawe kubw'ubushobozi bw'ijambo ryawe n'ubw'ubushobozi bwa mwemu wawe nuja natwe mu nzira nuyerekane nushitse biciye mu ijambo ryawe no kubwa mwemu wawe ivyo wifata ingingo yo gukora ikizigo kwa cy'umuntu ni igikorwa cy'Imana kandi natwe duhagaze ngaho imbere y'inyonga zawe twizera yuko biciye mu ijambo ryawe no kubwa mwemu wawe mu ishengero ryawe no muri umwe wese kugiticiwe uzokora kandi uzoshitsa ivyo wafashe ingingo yo kuzokora izina ryawe nirihimbazwe turasengeye kandi n'abandi Mana yo kwizigirwa uraza abantu bose uraza ibyo bakenye uraza umubabaro barimwo urabona ibyo badashoboye n'intege nke bafise mwami narabyiboneje mu mubiri wanje mu bugingo bwanje no mu mpemu yanje ukuntu umuntu ashobora kuba umunyantege nke akaba atakinashobora akaba ari umunyantege nke ariko uko ari urejo uracyari ya mana nyine ya Aburahamu ya Isaka Imana Yakobo El Shaddai Imana ifise ibere dushobora konka ko maze tugakomera no kuri uno mugoroba kandi mwami mukundwa hari ikintu umaze gukora ukwizera gushitse mu ijambo ryawe turakwizigiye gose turazi uko bice mu ijambo ryawe no kubwa mwemu wawe uzoshobora gushitsa no gukora icyatumye urirungika kubw'umugeni wawe ahari hose umuhamagaro wo gusohoka gusozera kw'igihwa cyawe ibyo byose uzobikora biciye mu ijambo ryawe ryasohotse riva mu kanwa kawe ryaguye mu mitima yacu ryavomerewe riramera rirera rirazana ibyamwa mwami igihe nigishike aho tuzoba bitazosura gusaba yuko dusenga dukoma induru nka baba bantu bavugisha baba yari ariko dushobora kuvugana nawe nk'umuntu avugana n'umugenzi wiwe nawe ushobora kutwishura mwami turagushimiye cyane kubw'akarorero waduhaye icyitegezo waduhaye mu kino gihe mwamana ntiryari isengesho umuntu avuga apfa kuvuga gusa ariko n'umwami wenyine ubwe yaje arashyitse ijambo ryiwe ntiryari isengesho umwami yaraje arashyitse biciye mu bimenyetso n'ibitangaza byagiye bikurikirana mwami mukundwa n'ubu urashobora kwemeza ijambo ryawe ukarishyitsa n'ijambo ryawe kandi turagusabye kugira ngo udufate fata mwami fata bene data bakorera imana bavuga ijambo ryawe kugira ngo dushobore kwizera atacyo twisigarije kandi bivuye mu mitima yacu kandi ukwizera gushobore gucika intsinzi yanesheje isi mwami mukundwa i Golgota waranesheje mu buryo bw'ubwiza amen haleluya mwami ndagushimiye warasemereye muri rya joro ry'urupfu uravuga uti byose birarangiye ubu rero turashobora kuririmba ko igitondo gihoraho cyaserutse ku bwacu mwami ndagushimiye kandi kubw'uno mugoroba ndagushimiye kubw'ino mpera y'indwi kubw'indwi iheze mwami turacyari nk'abari ko bararota kubw'ibyabaye bigenda gute ngo dushobore kumva ibintu nk'ibyo dushobore kwizera kandi dushobore no kubyakira kubera iki ari twe wajugana mwami yewe mana kandi turibuka kino gihe uno mwanya turibuka bene data bose n'abashiki bacu bose mwami mukundwa nuramvura ukuboko kwawe nutwumvisha ijambo ryawe mwemu wawe aze kuri abo bose bacitse inyegu yawe wacunguye kw'amaraso yawe nutange itegeko twese kugira ngo utange itegeko kuri twebwe twese kugira ngo ibikorwa byose bya satani bihagarare kuri twebwe ntazobwira ubushobozi ububasha kuri twebwe kandi ushobore kwihesha icyubahiro mwami wewe mwami nuduhezagire twese hamwe uduhe kuboho kwidegembya kuva kuri mwemu yera nubwo bimeze gutyo turashobora guhera uno munsi kugushimira kubw'ibyo umaze gukora ibintu byose umaze kubikora neza guhimbazwa uhimbazwe ijambo ryawe rizoshitsa rizokora ibyo wari wategekanije byose kandi n'ibyo ushaka ugomba kwawe gukoreke n'ubugingo bwanje kandi biciye mu buzima bwanje ugomba kwawe gukoreke mu bantu bawe mu ishengero ryawe ahantu hose mu bihugu byose biri ku isi ewe mana uhabwe icyubahiro n'ishimwe no guhimbazwa guhimbazwa mu izina riri hejuru y'amazina yose ryacitse izina ry'agaciro kuri twebwe mu izina ry'umwami Yesu rya Yesu Kristo umwami wacu amen.